Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Radio Hizwi ya Amerika isanganyira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda, mu Burundi bwitwongira ku nyongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mu twongira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wewewe akabarungu radio yacu bewa akabarungu com mu studio muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se na makuru rero. Mu Burundi bamwe mu banyapolitiki seni itashyize ku rutonde rw'abakandida bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bagiye kugana inkiko.
Tugiye dutangura twitware twiture ubutungane twariko dutunganiriza, hama turizeye yuko batudukura biri mu muryango. Aya matora ashobora kuba neza, bamwe baborohereza cyangwa bamwe bashaka kubakura mu higanwa ritaratangura.
Uyo ni Valentin Kavakure yariko ashaka kwitoza ku giti cy'umugambwe FPN imboneza. Sentare yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yambitse izera perezida ku birego bya ruswa yagirizwa.
Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kuva muri Afghanistani.
Imiryango yabaguye mu ndege mu gihugu cya Ethiopia yagize isanganya mu mwaka uheze yibutse abayo.
Naho Vatican yafunze urubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero kubera virusi ya corona. Aya makuru rero ntabacike, mugume ku maradiyo yanyu no kuri za mbuga zose. Fred amaze kubabwira mu kanya.
Aya makuru tutangurire ku nkuru ivuga ko sentare ya mu gihugu cya Afurika y'Epfo uyu munsi kuwa kabiri yanditse izera perezida Cyril Ramaphosa ku birego byamwagiriza ko yahaye inama nshingamateka amakuru y'ibinyoma ku bijyanye n'umutahe yakoresheje mu kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ya ANC. Ramaphosa yari yarezwe n'urwego rw'igihugu rugenduza abanyapolitika rwari rwamwagirije kwatabwiye inama nshingamateka ivyerekeye intererano y'amadolari y'abanyamerika 34,000 yahawe n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryo mu gihugu cya Afurika y'Epfo ryitwa Africa Global Operations ryahora ryitwa BOSASA. Iryo shyirahamwe ryaragirijwe kandi ko ryatanze ruswa muri Leta hamwe no mu yandi mashyirahamwe yegamiye Leta igihe cy'intwaro ya Perezida Jacob Zuma hagati y'umwaka w'2018 n'2019. Iyo ngingo ya sentare irateye intege Perezida Ramaphosa yari yaremereye abanyagihugu ko agiye kurandurana n'imizi ikibazo cya ruswa n'ibiturire mu gihugu cya Afurika y'Epfo.
Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kuva muri Afghanistani. Muri iki gihe abasirikari b'Abanyamerika bari muri Afghanistani bagera ku 13,000. Nk'uko umuvugizi wabo Colonel Sonny Leggett yabitangaje, bagomba kuba bavuyeyo hagasigara 8,600 mu minsi 130. Yasobanuye ko bazaba abangaba rero bazagumayo bazaba bafite ibikoresho bihagije byo kurwanya iterabwoba no gufasha ingabo za Leta ya Afghanistani mu kazi kazo. Amasezerano ya Amerika n'abatalibani bashyiriyeho umukono i Doha muri Qatar hashize iminsi 10 ateganya ko abasirikare bose ba Amerika n'abayandi mahanga bagomba kuba barangije kuva ku butaka bwa Afghanistani mu mezi 18 ataha.
Imiryango y'ingenzi hamwe n'abadereva baguye mu isanganya ry'indege yo mu gihugu cya Ethiopia, Ethiopian Airlines, nimero 32, uyu munsi kuwa kabiri yibutse abayo mu iki gihe haheze umwaka iyo sanganya ibaye. Iryo sanganya ryahitanye abantu bose 157 bari muri iyo ndege. Iryo kandi ryari ribaye isanganya rigize kabiri ribaye ku ndege yo muri ubwo bwoko Boeing 737 Maxa mu kiringo cy'amezi 5. Izo rero byaciye bituma indege zo muri ubwo bwoko ziba zirahagaritswe. Iyo ndege yarimo abanyagihugu bava mu bihugu 33. Imiryango ivuye mu bihugu bitandukanye birimo Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ethiopia, Kenya, Uganda, Ubutaliyani hamwe n'Ubufaransa yari yitavye ibirori byabaye byo kwibuka abantu bose basize ubuzima muri iyo sanganya.
We'll be right back.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Virus ya corona COVID-19 nkuko yiswe imaze kugera mu bihugu 105 ku isi hose rero abayanduye bose bararenga ibihumbi 115 naho abimaze guhitana kugeza ubu ku isi bararenga ibihumbi 4. Intara y'Ubushinwa ya Hubei aho COVID-19 yabanje yadohoye gato ibyo gukumira urujya n'uruza rw'abantu, naho Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa uyu munsi yagiye gusura umujyi wa Wuhan, umurwa mukuru wa Hubei, umujyi wajegejwe cyane na COVID-19. Ibi rero ni ukwerekana yuko barimo bayihashya. Vatikani yo yafunze urubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero kugera ku itariki ya 3 y'ukwa 4. Imbaga y'abantu bahateranira buri wa 3 kugira ngo babonane n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi, Papa Francisco, ntibazongera kuhajya igihe cyose ruzaba rufunze. Vatikani kandi yafashe icyemezo ko nta mukerarugendo izakira kugeza kuri iriya tariki ya 3 y'ukwa 4. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadepite 4 n'umusenateri umwe bafashe icyemezo cyo kwiha akato ubwabo kubera impungenge ko bashobora kuba barahuye n'abanduye COVID-19. Naho mu Bufaransa, mu bayanduye harimo abadepite 5 na minisitiri w'umuco. Ku mugabane wa Afurika kugeza ubu abantu bagera kuri 40 nibo bamaze kwandura virusi ya corona.
Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyamerika mu maleta 6 uyu munsi baritorera umwe mu bademokrate, babiri bariko barahiganira ikibanza cy'uzoserukira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Leta ikomeye cyane abantu bose bahanze amaso ni leta ya Michigan, aho ibiharuro bimaze gutohozwa byerekana ko Joe Biden yahoze ari vice president ariwe afise amajwi ari hejuru ya senateur Bernie Sanders aserukira leta ya Vermont. Leta ya Michigan kandi niyo ikomeye cyane muri aya matora y'uyu munsi kuko ifite intumwa ziserukira 125. Sanders yatsinze amatora yo mu ntango hagati y'abademokrate mu mwaka w'2016 muri iyo ntara. Yamara ibiharuro by'amajwi bimaze gutohozwa gushika ubu byerekana ko ari inyuma ya Biden. Amatora yo mu ntango hagati y'abo bademokrate ariko araba kandi uyu munsi mu marita ya Washington, Missouri, Mississippi, Idaho na North Dakota. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubibutse ko mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3.
Mujye kandi no kuri Facebook no kuri YouTube kuri VOR radio yacu hombi, naho mushobora gukurikira aya makuru uko tuyabagezaho. Turi no kuri internet nkuko mubizi radio yacu vowa.com. Mukanya na makuru mu biyaga bigari.
Makuru yo mu ntara y'Afurika y'ibiyaga binini tutangurire mu Burundi, aho umurwi utegura amatora seni kuri uyu wa kabiri washize habona abanyapolitiki bakwije ibisabwa n'amategeko bashaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa 5. Uyu murwi wavuze kubera abadakwije ibisabwa mu gihe batandatu bonyene ari bo babikwije. Inkuru ya Pierre Claver n'inkuru
y'abamenyeshamakuru mu nyubakwa z'umugwi w'igihugu wigenguje jo gutegura amatora seni. Pierre Claver kazise atwara uwo mugwi yavuze ko abakandida batandatu kuri 10 bari batanze amadosiye yabo ari bo bemerewe guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 5 uno mwaka. Ubuserukira umugambi uri ku butegetsi ni wari imbere.
Uwifuza kwitoza yitwa Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe Senegide FTD. Idosiye yiwe yarakiriwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Agaton Rwasa yarungitswe n'umugambwe CNL. Idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Gaston Sindimwo yarungitswe n'umugambwe Iprona. Idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Francis Rohero yigenga, dosiye yiwe yaremewe. Hari uwitoza Dieudonné Nahimana uwigenga, dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza Léonce Ngendakumana yarungitswe n'umugambwe Sawanya Frodebu. dosiye yiwe yaremewe
Omugwise ni wemeje ko abakandida bane batakwije ibisabwa n'amategeko agenga itora ry'umukuru w'igihugu gutyo ko bakuwe mu ihiganwa muri abo harimo Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba yari yatanzwe n'urunani rw'imigambwe rwitwa Kira Burundi
ari uwitoza yitwa Domitien Ndayizeye yarungiswe n'urunani Kira Burundi dosiye yiwe yemewe ari uwitoza yitwa Jacques Bigirimana yarungiswe n'umugambwe FNL idosiye yiwe ntiyemewe hari uwitoza yitwa Anise Niyonkuru yarungiswe n'umugambwe CDP idosiye yiwe ntiyemewe hari uwitoza yitwa Valentin Kavakure yarungiswe n'umugambwe FPN Imboneza idosiye yiwe nayo nyine ntiyemewe
Bamwe mu bakandida batemewe na Seni bamenyesha ko batangaye kuko uwo mugwi wari wakiriye amadosiye yabo. Umukandida Valentin Kavakure yaserukiye umugambwe FPN Imboneza yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yo kumva ingingo ya Seni.
Twebwe dutangaje gose dutangaje kubera natwe twiteze kubera umunsi tuca dutwara amadosiye muri Seni barafashe umwanya barasuzuma barasuzuma ibyo twatanze baraharura hama mu nyuma kujya munsi nyine baratubwiye gusa yuko twari kuzana urukaratasi kwanditse kw'amazina y'abajya baduherekeza mu majana abiri ngo urukaratasi twari dutwaye buke ujya munsi twavuyeyo baduhaye resepsiyo yanditse koko biri incomplet ngaje kugira ngo ukeye utuzanire urwo rupapuro twaruzanye hama baje kutuje kuruha barasoma barasuzuma bafite kuri sawa niho baje baduhaye resepsiyo mu bone mbere yanyu yanditse ko byose bitunganye amadosiye akwiye rero kumva yuko no munsi harimo byo baniguye bitwa bimeze neza byo dutangaje cyane
abo amadosiye yabo atashimwe na Seni bafite amahirwe y'iminsi ibiri gusa kugira ngo bitware muri sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro
ni dosiye itemewe ku rwego rwa Seni ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare zijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa kandi ibyo bikaba mu minsi ibiri bikurikirana tuvuye ku munsi tubitangarijeko
iyo nzira niyo bamwe nka Valentin Kavakure bashimye kuzocamwo kugira ngo barabe ko bokwemererwa guhiganirwa intebe yicawemwo n'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza kuva mu mwaka w'2005
tugiye dutangura twitware twiture ubutungane twari ko dutunganiriza hama turizeye yuko batudukura muri bibiri na majyana cyane cyane ngene turi bashasha cyane cyane twavye ingufu twashizemo cyane cyane turavye ngene benshi baherukiye muri umugambi ari ugwaruka rwaruka rutagira akazi rw'abashomeri ego twibaza ko ari akanya kwerekana ko aya matora ashobora kuba neza bamwe baborohereza cyane bamwe bashaka kubakura mu higanwa ritaratangura
abemerewe umugwiseni wabaciye amahani ko batohirahira ngo batangure kwiyamamaza kuko hataragera nkuko amategeko abivuga ni mu gihe abakandida bamwe bamwe cyane cyane ubuserukire umugambwe uri ku butegetsi n'ubuserukire umugambwe Sanala ukomeye mu itavuga rumwe na leta bamaze igihe bakwiragira mu gihugu cyose kurondera amajwi n'abanywanyi Pierre Clavier Inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Claver tu kivuga ku Burundi kandi amashirahamwe 18 agizwe naye barundi hamwe na mpuza makungu yaraye asohoye urwandiko amenyesha ko afite amakenga kw'imyane zishora kwiyongera muri iki kiringo cy'amatora maze n'ikibazo cy'agateka kazira muntu kikaba akananira bagabo asaba inama yabone ijejwe agateka kazira muntu kurabira hafi ibiba mu Burundi abatetsi b'Abarundi bo baha urwo rwandiko intumbero ya politike yo gutoba amatora ni inkuru ya Eloge Wirikaneza menyesha makuru y'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Ukwari 18 mu rwandiko yasohoye kuri uyu wa mbere Geneve mu Suisse yavuga ko atewe impungenge n'uruhagararwa ibonekeza mu Burundi rushobora kuvyara injyane zikomeye Ayo mashini hamwe yagiriza bamwe mu banywanyi w'umugambwe Sende DFDD n'abakunzi babo gutera ubwoba no guhohotera batavuganwe n'ubutegetsi. Mu mezi atatu ya nyuma yonyene y'umwaka uheze w'2019 yemeza ko yaharuye abantu 47 bishwe, 102 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko na 15 baborerwa igufa. Abateye umukono kuri runo rwandiko bariyamiza kandi ifungwa rya amenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru cigenga iwacu bahanishijwe umunyororo w'imyaka 2.5 mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Bakavuga ko bazira umwuga wabo hamwe n'iyugarwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika yabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi kuva kwa 2026 ukwezi kwa gatatu 2019. Ikindi mu rwandiko rwabo bagaruka ko banenga nico bise ukutihanganiranira mu bya politike kwiyongera ku gikorwa gicanishamo abarundi cy'umugusevye aho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi cyo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu 1972 cyatanguye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Umugusevye kandi unengwa n'aya mashyirahamwe kufite abakozi n'abakomiseri bahengamiye ku mugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi. Abaharanira agateka kazi na muntu bari muri aya mashyirahamwe ntibibagiye kugaruka kandi ku mpirimbanyi zibiri zifunzwe. Inestor n'ibitanga yahoze akorera ishyirahamwe Podash ryita agateka k'abanyororo n'akazi na muntu yahanishijwe umunyororo w'imyaka 5 mu 2018 hamwe na Germain Rukuki yahoze akorera ishyirahamwe ry'abakirisitu bagwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu akazi yakatiwe imyaka 32 yo gufungwa mu mwaka ushize. Bose bahurira ku cyaha kimwe bagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu. Umwaka uheze rimwe muri aya mashyirahamwe yaryo EHAC rigizwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe ya Buraya arayo ibibazo byo mu bihugu by'ibiyaga bigari ryasohoye itangazo ryiyamiriza inagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubufaransa. Icyo gihe mu kwezi kw'indwi byatangazwa umukuru waryo Umufaransa kazi Bruno Mercier yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika.
Il faut maintenir la suspension de la coopération directe et j'insiste directe avec le gouvernement burundais.
Ibihano byafatiwe leta y'u Burundi bitegerezwa kugumizwaho. Ndashimangira ibyafatiwe leta y'u Burundi kuko imfashanyo zoyifasha gukomeza gatotezo no kwigumiza ku butegetsi. Ahubwo ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize harimo Ubufaransa babwirizwa gushigikira abanyagihugu b'Abarundi biciye mu mashyirahamwe yigenga akiri mu gihugu hamwe na mpuzamakungu. Ubumwe bwa Buraya bunategerezwa gukomeza kwamagana iburabuzwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ababuharanira. Turazi ko Germain Rukuki igihano cy'imyaka 32 yaciriwe giherutse kwemezwa biteye impungenge kandi twiteze ku bumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize byerekana aho bihagaze bitaryo umunwa kuri ivyo.
Urwandiko rwo kuri uyu wa mbere rwasohotse mu gihe abaserukira aya mashyirahamwe babonana n'umugwi w'abahinga batohoza ku mabi yoba yarabaye mu Burundi hakaba hari mu bikorwa by'inama ya 43 y'inama y'agateka kazi na muntu ya ONU. Basavye inama ya ONU ijeje wateka kazi na muntu kuguma ishinze ijisho ikibazo c'agateka kazi na muntu mu Burundi kuko ku bwabo kino gihe c'amatora tankeka kizotuma injyane ziyongera. Bamwe mu bubahwa b'Abarundi barimo buri nyamitwe umuhanuzi mwishikira jejwe ibibazo byo kumenyesha amakuru mu biro bya President Nkunziza na Albert Shingiro aserukira Burundi muri ONU bifashishije urubuga nkoranyambaga rwa Twitter mu kwishura aya mashyirahamwe n'ibiri muri raporo y'umugwi w'umunyasenegale Dudu Diene utohoza ku vyaha vyaba vyarakozwe mu Burundi bavuga ko biriko birashikirizwa vyuzuye amafuti n'ibinyoma nk'ivyavuzwe muri kahise kandi yataye indi ntumbero bifise atari ugutoba amatora. Bongeye ko abanyaburaya bahemba uwo mugwi bashegeshwe no kubona Burundi bugihagaza neza mu bijanye n'ubutunzi abakozi bagihembwa ku gihe kandi n'amatora ya kamarampaka y'umwaka w'2018 hamwe na y'umwaka akaba yatunganijwe Burundi butarinze kuzera inze. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Bakunzi ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugiye imirongo ya FM musanze mutwumvira ko yifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika. Tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rwa Inyasi Nkaka bakunze kwita Laforge Fils Bazeye wari umuvugizi wa FDLR na Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Kamara Abega we yarashinzwe iperereza muri FDLR. baregwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Eric Bagirubusa yari mu rukiko I Nyanza mu ntara ya Majyepfo.
Ubushinjacyaha bwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi wose bwasobanuye icyaha ku kindi ku baregwa bombi, na cyane ko byose bajya kubihuriraho. Buvuga ko ubw'ingabo za FARC zo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zatsindwaga n'iza APR zikerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1994 zashinze ishyaka PALIR, Parti en Action pour la Libération du Rwanda, zikiraho n'umutwe w'igisirikare ALIR, Armée pour la Libération du Rwanda, ngo bari bagamije kubohora u Rwanda. Buvuga ko kuva mu 1996 1998 batangiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda bigahitana abantu n'ibyabo. Bwareza abagabo bombi kujya muri uwo mutwe bari bazi ibikorwa byawo. Ubushinjacyaha buvuga ko bufite ubuhamya bwa bamwe mu Banyarwanda bagiye bagirwaho ingaruka n'ibikorwa bya Paris waje guhinduka umutwe wa FDLR. Buvuga ko ibikorwa byabo mu ntambara z'abacengezi byibasiraga cyane abari abayobozi mu nzego za Leta, abari abo mu bwoko bw'Abatutsi n'abo mu bwoko bw'Abahutu babaga banze gukorana nabo. Buvuga ko batwikaga imodoka, bagasenya ibiraro n'ibindi byose bigamije guhatira Leta y'u Rwanda kujya mu mishyikirano na FDLR. Ubushinjacyaha burarega bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita Raforge Fisi Bazeye icengeza amatwara rigamije kwangisha Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Burabishingira ku kuba ngo akinjira muri FDLR ari komiseri ushinzwe amakuru icyarimwe n'umuvugizi w'uwo mutwe, ngo yatangiye akoresha ikinyamakuru cyitwa Ijwi rya Rubanda atambutsamo amakuru atari yo ku Rwanda. Buvuga ko hari n'ibiganiro yakunze kunyuza ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha bwibukije ko mu mpera za 2018 bwana Nkaka na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bafatiwe ibonagana ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ngo bari bavuye mu gihugu cya Uganda mu mishyikirano n'ihuriro nyarwanda RNC rya General Fonseca Yumba Nyamwasa. Iyo mishyikirano ubushinjacyaha buvuga ko bwana Firemo Mateke ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Iburasirazuba muri Uganda ariwe wayihuzaga. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha birindwi bakurikiranyeho bakwiye kubiryozwa haba ku giti cyabo ndetse n'ibyabo bari bahagarariye bakoze ubwo bari abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR. Ahariko mu ifunga n'ifungurwa ku rwego rwa mbere bwana Laforge Fisi Bazeye yaburanye avuga ko yari umusivire mu mutwe wa FDLR bityo ko ibyakozwe n'abasirikare atabibazwa. Bwisunze ingingo z'amategeko na zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga, ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko umuyobozi wese ufite ububasha bwo gufata ibyemezo atabura kuryozwa ibyakozwe n'abasirikare kabone n'ubwo we yaba ari umusivire. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba bashobora kubiryozwa hashingiwe ku kuba hari ibikorwa byabaye ku itegeko ryabo cyangwa se niba hari ibyabaye barebera ntihagire icyo bakora. Ubushinjacyaha bwasubije ko aba bagabo bombi bari mu nzego zifata ibyemezo kandi ko batangaga amabwiriza yuko ibyo byose byagombaga gukorwa. Umwe mu banyamategeko bunganira baregwa yasabye ko byaba byiza ku bushinjacyaha bwatandukanye ibikorwa buvuga ko byategetswe na Bazeye na Colonel Abega bigashyirwa mu bikorwa n'abarwanyi FDLR ndetse nibyo abo barwanyi bakoraga barebera. Umucamanza yavuze ko iyo ngingo itaragerwa ariko ko ubushinjacyaha bugomba kwitegura kuzabigaragaza. Ku cyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi Leta y'u Rwanda, ubushinjacyaha burega aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR, urukiko rwakunze kutanyurwa n'ibisobanuro butanga. Ruvuga ko ahanini bubishingira ku ntambara z'abacengezi zo mu 1997-1998. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko akimara kwakira dosiye y'ikirego yahise acyandika ahantu. Yabwiye ubushinjacyaha ko buri munyamategeko wese wasoma dosiye atabura kukivugaho kuko ngo bitumvikana na cyane ko bubarega kugeza mu 2018 kandi ngo intambara z'abacengezi zari zimaze imyaka zararangiye. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibikorwa bigize icyo cyaha bikomeza kugeza mu 2018 na mbere yuko abarega bafatirwa ibunagana. Bwibukije ko banafatirwa kuri uwo mupaka bari bavuye mu bugambanyi bugabije kugirira nabi igihugu. Ubushinjacyaha kandi burabarega kwica abantu no kugaba ibitero ku basivile nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Burabarega ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya Mudende bigahitana abagera muri 200 ndetse n'abari abakozi b'uruganda Burarirwa basaga 30. Ubushinjacyaha buvuga ko bishwe n'abarwanyi ba FDLR. Iburanisha ry'umunsi ryarangiye, ubushinjacyaha bugifite ijambo, gitezwe ko buzakomerezaho mu iburanisha ritaha. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, Inyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda, aho guverinoma yatangije gahunda idasanzwe yo gutera imiti yica imibu ya malaria bakoresheje utudege tutagira abaderevu bita drone mu ndimi z'amahanga. Iyi gahunda yatangiriye mu gishanga cya Rugende mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru ya Sumutakabuye.
Iyi gahunda yo gutera imiti yica imibu itera malaria yisanze mu ndiri yayo nko mu bihuru mu bishanga imibande ahari bidendezi by'amazi n'ahandi izakoreshwa indege zitagira umapilote zimenyerewe ku izina rya drone izi ndege zifite ubushobozi bwo kwikorera igicupa gitwara litiro 12 ikazitera ku buso bungana nibura na hektari 20 mu isaha imwe iyi gahunda yo gukurikirana imibu isanze mu ndiri yayo leta isobanura ko bizafasha gahunda yo kurandura indwara ya malaria ikomeje kuza ku isonga mu zibasira benshi mu gihugu Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr. Ngamije Daniel avuga ko iyi gahunda ije yongera kuzisanzwe zikora mu Rwanda zigamije kurwanya malaria zirimo gutera imiti mu mazu yica imibu guha abaturage inzitiramubu ndetse na gahunda yo gupima abaturage malaria hifashishijwe abajyanama b'ubuzima Minisitiri w'ubuzima akemeza ko iyi gahunda izanye umwihariko wayo
tubifitemo inyungu itandukanye ugereranyije n'ubutwara bw'ukoresha ufata abaturage mu rwanda bazunguruka igishanga bagende barebesha amaso aho amagi y'imibu iri byafataga abaturage benshi banyuraga mu mirima bakayanguza igihe cyo gutera iyo miti bigasaba abakozi benshi bigasaba na logistiki nini cyane kuko leta igomba kugenda yikoreye pompe ikindi bigasaba n'imiti myinshi kuko mu kuyitera hano hari aho bahusha bagatera n'ahatari ibyana cyangwa se amagi y'imibu
Abatuye mu murenge wa Rusororo iki gikorwa cyatangirijwemo bavuga ko bizabafasha kugabanya umubare munini w'abarwaraga malaria kuko mu bice by'abaturiye igishanga cya Rugende hasa nk'ahabaye indiri ya malaria
turwara malaria cyane nkanjye ubu ngubu mfite umwana biga secondaire buri kwezi abarwaye malaria buri kwezi haho malaria cyane kubera iki gishanga turagituriye kibamo ubukonje bukazamuka imibikazi katurya gusa mu byukuri nge nkubwiye ko mbonye iriyo ikoranabuhanga ryiza cyane kandi urabona ko ari igishanga gihinga umuceri bisaba kujyamo kare ukabona ko ari ibintu byari bitubangamiye cyane kujyamo nimugoroba gushyira amazi tubaga twihungura imibu myinshi nyine gushyiramo amazi muri iki gishanga
hari malaria nyinshi cyane ku buryo ku mugoroba ibiduhira buri muntu wese aba yihungura ku buryo itera no mu mago ituruka mu bishanga kumvaga ari ikintu gikomeye nta hantu indege yahagurutsa ngo yikoreshe nta muntu uyirimo
ubu nanjye maze n'icyumwe indwara ahubwo mu mubu mbese wari ubitumereye nabi ubu mbese sinzi abatageze ahangaha batabonye ibigibi nitubibabwira sinzi ukuntu babifata
u Rwanda isobanura ko malaria ari imwe mu ndwara zikunze kugaragara mu gihugu minisitiri w'ubuzima akavuga ko buri mwaka bagera kuri 3 million bafatwa na malaria umwaka ushize wa 2019 malaria yagaragaye ku bantu 3,700,000 bavuye kuri 4,800,000 yagaragaweho mu mwaka wububanjirije bisobanura ko abo yagaragayeho bagabanutse 21%. Minisiteri y'ubuzima ikagaragaza ko uyu mwaka izatanga inzitiramubu zisaga 7.5 million zirimo 3.5 million zakorewe mu gihugu ndetse ku turere 12 tuzaterwamo imiti yica imibu iyi gahunda yo gutera imiti yica imibu hifashishijwe drone ifite insanganyamatsiko igira iti kurwanya malaria bitangirire kuri jye Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asumta mu kanya turasozera amakuru yacu kuri isaha ariko reka twibutse amwe mu kuko twashikije twabye ko se ntare ya mujyi buca Afrika y'Epfo uyu munsi ku wa kabiri yambitse izera Perezida Cyril Ramaphosa ku birego bya mwagiza ko yahaye inama shinga mateka amakuru y'ibinyoma kubijyanye n'umutahe yakoresheje mu kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru umugambwe uri ku butegetsi ANC
uyu munsi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kuva muri Afghanistan umuvugizi wazo Colonel Sonny Leggett yatangaje ko mu minsi 135 no kuvuga mu mezi 4 abasirikare barenga 400,000 bagomba kuba batahutse naho amasezerano nk'uko mubizi ya hagati ya Amerika n'abatalibani avuga yuko abasirikare bose ba Amerika uko ari 13,000 ndetse n'abamahanga yandi bagomba kuba barangije kuva muri Afghanistan mu mezi 15 no kuvuga mu mwaka n'amezi 2
abanyamerika mu maleta atandatu uyu munsi baritorera umwe mu bademokrati babiri bariko bahiganira ikibanza cy'uzoserukira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu
kubera impungenge za virusi ya corona covid-19 vatikani yafunze urubuga rwitiriwe mutagatifu petero kugera ku itariki ya 3 y'ukwa 4
nshuti mwese mu kunda ya radio ijibu ya Amerika na mwe nchuti mwese mwa dutiza matuki tulabashimie chana gose tulabashimie na engineer ya dufaji ya mwia bwizuma tukawadushimie na Fatou Makalala ilegele nje kigani ilo kuli mikro mwalikumu na Frederike Mwenikije
na Thomas Kamilindi Murakarama.